de América. Radio Ijwi ry'Amerika ribandanye ibiganiro byaryo by'uyu munsi mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikomo kumwe nanje Fidel Niyongabo mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya. Kaze rero mu biganiro n'amakuru yacu.
Iyi nama ni inama ikomeye cyane ku bashoramari nkatwe. Deje cya mbere iyi nama mu gihe cy'iminsi ibiri cyangwa itatu iri Kigali hinduka centre economique y'isi.
Uwo ni umugwizatunga w'umunyarwanda Christian Makuza avuga ku nama mpuzamakungu ku butunzi muri Afrika, aho igisagara cya Kigali kigiye kuyakira. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye harimo urubanza mu Bufaransa rw'abanyarwanda babiri bahoze ari burugumestre bagirizweho nyabwoko n'ibyaha bityoza agateka ka muntu bakoze mu Rwanda mu mwaka w'1994, akajagari mu mugambi wo gukura perezida wa Brazil ku butegetsi, n'igitero cagiriwe hamwe n'inteko za Amerika n'iza Somalia mu ikambi mu Ashabab muri Somalia. Turagaruka ku mukanya gatoya. Radio Ijwi ry'Amerika, tutangure rero ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Tite Barahirwa na Octavien Ngenzi bahoze ari abakuru b'ibisagara bagiye imbere y'intahe uno munsi wa kabiri mu gihugu cy'u Bufaransa bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko n'icyoza agateka ka muntu byakozwe mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Tite Barahirwa afise imyaka 64 na Octavien Ngenzi afise imyaka 58 bagirizwa ko bagize uruhara mu igandagurwa ry'abatutsi 2000 bari bahungiye mu isengero mu gisagara cha Kabarondo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Ibyabona bavuga ko babonye Barahirwa afise icumu mu ikoraniro ryabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru aho yahamagariye gukora akazi ijambo rifobetse rivuga kwica abatutsi. Aho hari mu gitondo cyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994, Tite Barahirwa na Octavien Ngenzi bombi barahakana ibyo bagirizwa, hamwe bo kwagira ibyaha bagirizwa bashobora gupfunga ubuzima bwabo bose. Bitekanjwe ku rubanza rwabo ruzofata amajwi ku mpamvu z'amateka ruzomara 7 abantu basinzikajwe n'ububisha bwabo bantu babiri inshuti n'ivyabona barenga 100. Benshi muri bo bazoza bavuye mu Rwanda bitezwe ipari kuvuga ivyo babonye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryahaye Bufaransa uruhusha rudasanzwe bwo gukurikirana ibyaha byakorewe mu Rwanda mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Somalia zagiriye hamwe igitero mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri ku ikambi y'umugwi Al-Shabab zica canke zifata igitigiri kitazwi c'abagwanyi. Mohamed Nur Gabow, umutegetsi ajejwe umutekano muri Somalia, yabwiye Ijwi ry'Amerika serivisi y'igisomali ku inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhara rukomeye muri ico gikorwa carondera abategetsi b'umugwi Al-Shabab. Abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Toro hafi y'ibirometero 100 mu manuko ushira urengero bw'umwa mukuru Mogadisho batangaza ko abasirikare bakorotse bava mu ndege ya kajugujugu ku nkengera z'iyo mihana. Mu nyuma yaho bateye baja mu kibanza barondera n'amaguru. Mohamed Nur Gabow, umutegetsi ajeje umutekano muri Somalia, avuga ko ico gikorwa camaze amasaha 2, amenyesha ko atagikorwa co kwivunizo nteko cabaye. Yamenyesheje igitigiri cy'abagwanyi bishwe canke bafashwe. Umutegetsi w'Umunyamerika yemeje iko ico gikorwa ca gisirikare cabaye, yamara ntabirengaho yashikirije ku ruhara rw'inteko za Amerika. Waldmir Maranayo, umukuru w'inama nshingamateka y'agateganyo muri Brazil, yasubiye ku ngingo yiwe yo gufuta umugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Dilma Rousseff. N'impamvu z'iyo ngingo yafashwe gihutihutu ntizizwe. Muri iki gihe Waldmir Maranayo yasubiye icese ku ngingo yari yafashe ku munsi wa mbere, umugambi wo gukura Perezida Rousseff ushobora kubandanya. Niyo inama nkenguza amateka ashira Perezida Rousseff imbere y'intahe azoca ahagarikwa mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Cegera cy'umukuru w'igihugu Michel Temer yahoze acuditse na President Rousseff yamara muri iki gihe badacana waka niwe azoca arangura amabanga y'umukuru w'igihugu. Rousseff yagirizwa ko yanyagije kugena ivyerekeye amafaranga igihugu gikoresha vyifashe igihe arondera gusubira kwitoza mu mwaka w'2014. Avuga ko abanyepolitike bamugwanya harimwo Temer bariko baratohozwa ku vyerekeye ruswa bariko bagerageza kugira kudeta. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko azogendera igisagara ca Hiroshima mu gihugu c'Ubuyapani mu mpera z'uku kwezi. Azoba abaye mu prezida wa mbere wa Amerika agiye muri ico gisagara aho indege y'ingwano ya Amerika yakoreye bomba atomiki ya mbere mu mwaka w'1945 mu kiringo ca kabiri c'ingwano y'isi yose. Mu kiringo c'imyaka 70 y'abaprezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baririnze kugendera ibisagara vya Hiroshima na Nagasaki aho bombe atomiki igira kabiri yakorowe imisi itatu inyuma yaho. Ivyo kugira ntiberekane ko urugendo nk'ubwo rwobonwa nk'ikimenyetso cyo gusaba imbabazi ku nkurikizi ziteye agahinda ivyo bigwanisho vyagize. Ibiro vya prezida wa Amerika Maison Blanche vyamenyesheje ko Obama azogendera igisagara ca Hiroshima ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe mu mpera z'urugendo azogira mu Buyapani na Vietnam hagati y'itariki 21 n'itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. Ben Rhodes umuhanuzi wa prezida Obama yarakuyemwo ivyo ko Obama azosaba imbabazi ku bitero vya bombe vyagizwe ku bisagara vya Hiroshima na Nagasaki. Rose yatangaje ko President Obama atazosubira kugaruka ku ngingo yo gukoresha bomba atomic mu mpera z'ingwano ya kabiri y'isi yose ahubwo azoshimikira kuri kazoza Amerika n'Ubuyapani bisangiye. Igitero cha bombe c'umwihevyi mu gice cha Nazian mu ntara ya Nangara mu buseruko bw'igihugu cha Afghanistan hafi y'urubibe na Pakistan cyahitanye abantu batandatu no musi wa kabiri ku muhingamo. Ico gitero cabereye mu gice cha Nazian mu ntara ya Nangara aha bana bari mu bapfuye. Ivyo bitangazwa n'igipolisi muri ako karere. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Iyi programa y'ibiganiro vyacu tubyashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tubahere mu Burundi aho abantu batatu bishwe umwe arakomereka muri komine Burambi mu ntara y'Umwonge mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishyira ukuri wa kabiri. Ababibonye bavuga ko barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu z'igipolisi barasiwe mu bunywero muri zone Maramvya. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Komine Burambi yasubiye guhekurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abagandaguye abo bantu babasanze mu bunywero batu bafuye harimo abasirikare bakokorotse babiri hamwe na nyene ubunywero uvukanye nyene ubunywero yashitse ku icumu niyo twigane uko vyagenze.
Twe twari ko turivuna kanyota n'aba bantu bahora mu gisirikare cy'u Burundi cya kera namwe kugwanje hanyuma hageze nk'isaha zitatu hatumwaje guhamagara se wiwe ashitse ngaho oye nabo bari ku muryango ngo twari twakingiye ko twababona ashitse ngaho aje twumva inkohira bavuze ngo kuri chatuzanye aca twumva inkohira turitse ubu bandi nabo bari ku muryango basita baca dusanga indani baca baraturasa aca hapfa babiri bahoze mu gisirikare n'uwo mukugwanje nanje cangwa igihumura abacaca bandambararako njye n'Imana nyine yankingiye kuri minsi itari bwage kuri ubu yaciye ngo akora ndaciye ntemba cangwa mpoze bari bazi ko naje bandashe.
Muri zone Maramvya mutumba gishiha subwa mbere yaseseka amaraso mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri umwaka turimwo umwe bagwanya ibishikanye yarishwe arashwe. Icegera cy'umukuru mutumba gishiha Sylvestre Sindehebura asaba ko baje umutekano bokongerezwa.
Ndiko ndabyitegereza abapolisi ni bake. Ni bake nko ngaha ku musozi wa gishiha hari abapolisi batarenga bane. None mumva icyo botumarira igiki? Bo twongereza bakaduha abandi bakatwongereza kugira ngo bashobore gucungera neza umutekano kuri uyu musozi kuko n'ukuri gushimiseje ntariko ndaguhenda umutekano ngaha wari wifashe neza cyane.
Naho biruko washyize ku icumu rugo bwicanyi avuga ko byakozwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi
aca batuzikura mu mifuko badusahura amahera yose dufite amatelefone naje no mukaba nyene baca bareba makazi ya n'inzoga baca vanga utugire ntibadufate ntibadustange ngaha baca baragenda twese abayo ko botuze na basirikare gakura aba police kuko nta muntu yiba ngaha aca yica umuntu turabona yambaye impuzu z'igisirikare kubera niyo baje gusaka naho kibikingurongo baragitwara bakitwata ngo ari kwasaka urumugi mu mifuko y'abantu naho bari kwarabiye
Mugi polisi mu ntara rumonge bavuga ko abambaye inyambo y'igipolisi bose atabara abapolisi ko ashobora kuba harimo n'inkodi z'ikibi nacho tuma bavuga yuko amatohoza yonyene ayazo kwerekana ukuri icegera cyambe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yageze ku mutumba gishiha hanyuma cyasaba ko amatohoza yonyaruka kugira abakoze ubwo bwicanyi bahanwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushika no mango muri komine Burambi mu ntara rumonge hamaze kugandagurwa abantu batandatu mu rumonge Fidelite ishatse ijuje America
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuze mu Rwanda uhasigaye amasamba keingo inama mpuzamakungu ku butunzi bwa Afrika itangure mugenzi wacu Desire Hatunga Imana aratubwira kugena igisagara cha Kigali kizokwakira iyo nama citeguye
kuri uno wa gatatu haritezwe inama rukokoma ijanye n'ubutunzi ku isi mu muji wa Kigali bikaboneka ko uwo muji witeguriye abashitsi koko amabarabara yarasharijwe ku mahoteli ya rutubendera duhamanitse twerekana iyo nama igiye kuba nayo kuri stade amahoro hahagaze imodoka zishika nk'ijana zirerura abitabiriye iyo nama mu muji wa Kigali n'abashoramari baho nabo nyene bariteguye bakabiteze byinshi bazohungukira nkuko Makuza Christian umuyobozi wa Makuza Peace Building abimenyesha
iyi nama ni inama ikomeye cyane ku bashoramari nkatwe Deje cyambere inama mu gihe cy'iminsi ibiri cyangwa itatu iri Kigali hinduka centre economique yise so ni kintu cyambere gikomeye cyane kuko kidushyira ku ikarita yise haba hari abantu benshi baturutse hirya no hino ibigo bikomeye byose biba byahateraniye hazaba hari abantu baje gutembera Kigali bazakoresha amafaranga bakinjiza amadovize bagakurira abantu bakorera mu nzu yacu icyo ni ikintu cyangombwa cyane ku bashoramari nkatwe b'abanyarwanda
Gahima Pierre afise iduka icuruza ibintu bitandukanye amenyesha yuko inama izotuma ababitura biyongera ubucuruzi bwabo bugatera buje imbere
ni inama ikomeye irakomeye rero kuko izatuzanira amajyambere kuko iyo abantu bangana batya isi yose ije hano ikabona ukuntu twifashe bidufitiye akamaro nk'igihugu nk'abaturarwanda nk'abacuruzi abantu bose iyo baje ino bazahahira ese ko bazahaha iwacu nta handi imari ushora ni ukugira ngo ugurishe iyo umuntu akuzaniye abakiriya hasigaye wewe ni ukugurisha
abandi biteguriye cyane ino nama ni bene amahoteli bamenyesha yuko ubu byose biri ku murongo bagasaba leta ko nayo yobafasha amatara ntasubire gucika kuko vyica vyinshi Benjamin Mumo arongo yi hoteli Remigo
I would urge the government to do their utmost to make sure that there are no power cuts during the
ndasaba leta shimitse gukora ibishoboka byose baturinde guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amatara akunze gucika rimwe na rimwe nubwo dufise imoteri zihita ziyatsa ariko nazo zisaba kurindira amasegonda hari abantu baba bari kwiyumviririza nk'indirimbo canke bari kwandika nk'ibintu bikomeye ugasanga iyo vyumviro biramujanye bagasa nk'abatangura gushasha kubera ayo matara arico gituma leta yudufasha nacike muri bino bihe
ngomenya ko iyi nama izotangira kuri uno wa gatatu izosozegwa ku munsi wa gatanu ikaba ibaye ya gatatu ibereye ku mugabane wa Afrika yaheruka mu mwaka uheze ikaba yabereye i Davos mu gihugu cya Swiss Desire Hatunga Imana Kigali ijwi rya Amerika
Radio ya Amerika Washington DC mu Rwanda kandi kuri uyu wa kabiri agahengwe kagarutse kubakoresha amabarabara Kigali Butare ni barabara Kigali Ruhengeri Gisenyi yari yugawe kubera ibiza inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
Imihanda Kigali Ruhengeri Gisenyi na Kigali Butare Kanyaru ibaye nyabagendwa yabanje kuvugisha rubanda ndetse n'ubutegetsi. Muri ukerera rwo kuri uyu wa kabiri tugera hategerwa imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, aho ni muri gare Rutsiyeri Nyabugogo, abantu bari bagihondobera kubera baraye ku mabaraza nk'uyu musaza werekezaga mu majyepfo y'igihugu.
Mwaramutse. Amakuru
meza ariko
ndakubona uri mu gatenge kubera iki byagenze bite?
Nako narayemo naje nampuye mu mutara sanga nene nyabarongo yuzuye ageze asambire.
Nane uyu mwana byagenze bite ko?
Uyu mwana ni inzara n'ibitutsi, twaraye hariya kuri polisi abo ni inzara n'ibitutsi. Sigaranye amafaranga atike rero nabuze ukuntu nayakoraho ngo ngire icyo mugurira. Turasaba ukuntu twataha.
Mu basinziriraga ku mabaraza yo muri gare ya Nyabugogo kubera ibiza bikomoka ku mvura yo mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, barimo n'abahamaze iminsi itatu. Kubera kubura yo bacira nayo bamira ku byo batari bafitiye ubushobozi bwo kugira icyo bahinduraho, byari byakuruye ubwumvikane buke hagati y'abagenzi n'abakuriye sosiyete zitwara abagenzi.
Twageze hano mu ijoro ry'icyumweru tujya Butare tuvuye i Kampala, turaza dusanga imodoka ari zarangiye, turara hano kuri polisi. Ejo twatabuje imodoka ari yakariye saa 11, tugeze hariya ku ruzi bati ngo uruzi rwuzuye nimusubireyo mutegereze ku rwuzi uruka. Twiriwe hano twaraye hano kugeza no magingo ntibadutwara cyangwa se ngo dushyize amafaranga yacu, twavuze dukira nayo tumire. Nzara yatwishye.
Nijoro byari bimeze bite?
Nijoro nyine hano bahadukuye batugenda kuri polisi. Kuri polisi naho bakatwirukana ngo nidusubiye kuri Horizon. Ariko ubwo byagezeho polisi ivuze uko ubigenza iratureka nyine kuryama hariya mu mukungu nyine.
Icyo ni ikibazo gikomeye kubivuga?
Ni ikibazo gikomeye nyine kiradukomereye. Neza kuva ejo bundi ubu abimuhira barampamagara ntigena heza ni Kigali. Kandi sinahejwe no kubura itike ahubwo nahejwe no kubura ikintu.
Mu gihe abaraye muri gare ya Nyabugogo bari bagitegereje ko iki kibazo kiva mu nzira, abinkwakuzi n'abafite ubushobozi bashakaga kwerekeza mu ntara y'amajyepfo byabasabaga gutega imodoka zerekeza mu karere ka Bugesera zigahinguka i Nyanza. Imihanda ubwayo yangiritse bikabije kandi kwerekeza muri ayo mayira byasabaga ko amafaranga y'urugendo asa nayikubye kabiri. Uyu mugabo muri gare ya Nyabugogo ashinzwe guhamagara abagenzi bamenyesha aho berekeza.
Sije gucapa kazungu.
None uravuga ngo Butare ni 2400 kandi ari 2500 kubereke.
Ikibazo nuko bari kunyura Bugesera ukiraro cya Rwabusoro ahantu biti gasoro muganda muri bagatunguka Butare mu mugi.
Mwabyumvikanye hono bakiri?
Abakiri bari kujya mu bishimye. Batishimye babyanga.
Inyanza sinanga.
Kimwe no kubura uko bagera byo biriko.
Wasobanuriye uyu ngo ari kuvuga ngo Inyanza nangaye?
Inyanza ni 2400.
Nyine.
Ukanyura mu Bugesera kuciraho cya Rwabusoro ugatungukaho biti gasoro nimuganda mure ibutari mu mugi ukamanuka Inyanza. Icyarindwi nyine urategereza gahunda niza gucamo baragutwara ku cyarindwi nta kibazo.
Mushaka gufatira ku bibazo twagize ngo ushaka kuriza igiciro kuko twe icyo tugura ni service twe
kutamusubiza wewe
abisubizo namubonera.
Ku byabaye ba nyir'amasosiyete y'imodoka zitwara abagenzi nabo byari byababereye amayobera bategereje amabwiriza y'ubutegetsi. Bwana Mwitenda akorera sosiyete Horizon itwara abagenzi mu majyepfo.
Abari muri risque ntabwo umushoferi yagenda ahantu atareba, nkuko ubuyobozi urimo kutubwira yuko mu bigaragara batatwemerera kugira ngo dushyiremo abagenzi ngo biyahure muri ariya mazi kandi ubuyobozi buberaho kutureberera.
Ubwumvikane hagati yanyu n'abakiriya banyu bafite amatike bimeze bite?
Turimo kuganira nabo n'ibyo byose turimo gutekereza nabo barimo kubona ko nta wundi muti ubu turindiriye ku nzego z'ubuyobozi cyo baza kutubwira nanone muri aya masaha agiye gukurikira.
Ku masaha yine za mu gitondo amagana n'amagana yagaragarizaga Inyabugogo ku buzima bwasaga n'ubwahagaze kubera ibiza, nibwo bamenye ko ubutegetsi bubemereye ko imihanda Kigali Ruhengeri Gisenyi Kigali Butare Kanyari isubiye kuba nyabagendwa. Ariko byasabye ubwitonzi budasanzwe ku binyabiziga bigufi muri iyo mihanda. Ibyabaye ku bw'ibi biza byatanze isomo ku butegetsi bw'u Rwanda ko hakenewe indi mihanda mishya irenze umwe ihuza umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'indi mijyi mu gihugu. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ambasaderi wa Espagne mu Rwanda yavuze ibyaha bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda bari bakurikiranywe ko muri iki gihe babishyikirije ubutungane bw'u Rwanda bushikiriza amanza bukuru bw'u Rwanda bukaba ari bwo buzobandanya gukurikirana abakoze ibyaha. Ibi byatangajwe na ambasaderi wa Espagne mu Rwanda igihe yari yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ubutungane w'u Rwanda. Asumta Kaboyi niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Minisitiri w'ubutabera mu Rwanda Businge Johnson kuri wa kabiri yakiriye mu biro bye ambasaderi wa Espagne mu Rwanda Felix Costare Artieda, washyikirije perezida wa Repubulika impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda kuri uyu wa mbere ariko ufite icyicaro muri Tanzania. Nyuma yo kwakirwa na Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda kuri uyu wa kabiri, Minisitiri w'ubutabera yabwiye itangazamakuru ko guverinoma ya Espagne yafashe icyemezo cyo kohereza dosiye z'abantu bagera kuri 40 bakekwagaho kugira uruhare mu icwa ry'abihaye Imana baturuka mu gihugu cya Espagne kuza gukomereza mu Rwanda. Ambassadeur Felix yavuze ko ubu mubano w'u Rwanda na Espagne umeze neza, ari nayo mpamvu bahisemo guha ubushinjacyaha bw'u Rwanda dosiye z'abakekwagaho kwica bihaye Imana bo muri Espagne bakaza gukomeza iperereza mu Rwanda. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin yabwijwe rya Amerika aho iyi dosiye bayigejeje.
Ibyemezo bya kujyana abayobozi bacu ku rwego rw'igihugu byavanyweho, nuva ko ngo ntabwo gikurikiranywe kandi ni ibintu byiza twe turabyishimiye. Naho ku bijyanye no gukurikirana abavuga ko bari bishwe babikira bakoraga mu muryango wa Medicus ngira ngo y'aba Espagne, abo ngabo dosiye yabo turayikurikirana kandi ubu ngubu iri ku rwego rw'ubugenzacyaha, baraho barakurikirana kugira ngo barebe abarugize mu kwica abo bantu.
Izava mu bugenzacyaha bigende kuko izindi manza zisa nk'uzigenda.
Yes, ubwo niba rangize iperereza ryabo, niba giriya icyo bageraho kijyanye n'uburyo byaha byakozwe n'ababikoze bakamenyekana, icyo gihe bisaza gushira cyangwa bisanzwe.
Minisitiri w'ubutabera yabwitangazamakuru ku nyandiko zasabaga guta muri yombi Abanyarwanda 40 bakurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo n'iby'intambara ubuzakuweho, ko nta Munyarwanda ukwiye kugenda afite impungenge.
Dosiye iyo bari bafite ubungubu barayitwoherereje, ni twebwe tuyifite. Ubushinjacyaha bwacu nibwo buza kuyikomeza bukayigeza ku musozo wayo. Ikibazo cya ziriya nyandiko cyararangiye. Ntabwo dukwiye kugira umunyarwanda utekereza ngo yaba ari ahantu aho ariho hose hakagira umufata umukurikirana bishingiye kuri ziriya nyandiko. Inkiko zo mu gihugu cya Spain nizo zonyine ubwazo zafashe ibyo byemezo, kandi ni iki cyemezo cyo kohereza dosiye kugira ngo iperereza ryose risigaye rikorerwe mu Rwanda, nacyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko nta kintu tugifitanye cy'ikibazo hagati yacu na Spain.
Mu mwaka wa 2008 umubano w'u Rwanda na Espagne wari wajemo igitotsi gikomeye. Ubwo umucamanza wo muri Espagne Fernando Andrew Meireles yashyiragaho impapuro zita muri yombi Abanyarwanda 40 barimo bahoze n'abakiri mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ibi byaje gukurikirwa n'itabwa muri yombi rya Lieutenant General Karenzi Karake wafatiwe mu Bwongereza ku mpapuro zari zatanzwe n'uyu mucamanza wa Espagne. Mu minsi ishize urukiko rw'ikirenga muri Espagne rwafashe icyemezo cyo gutesha agaciro impapuro zose zo guta muri yombi abo bayobozi 40 bo mu Rwanda. Icyemezo cyashimishije ubuyobozi bw'u Rwanda. Ambasaderi wa Espagne mu Rwanda nawe yabwiye itangazamakuru ko ubu igihugu cyishimiye umubano mushyashya watangiye hagati y'u Rwanda na Espagne. Dosiye yo gukurikirana abagize uruhare mu icwa ry'abihaye Imana bavuka mu gihugu cya Espagne biracyari mu maboko y'ubugenzacyaha. Niva mu bugenzacyaha izashyikirizwa ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo nibumara kuyisuzuma buyoherereze urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Tite barahirwa na Octavien Ngenzi bahoze ari ababugumesere b'ibisagara mu Rwanda bagiye imbere y'intahe uno munsi kwa kabiri mu gihugu cy'u Bufaransa bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha bikibaza agateka ka muntu mu Rwanda byabaye mu mwaka w'1994. Mugenzi wacu Edi Gwema yaganiye na Hirere Yankurije, umuhinga mu byerekeye amategeko ari Paris mu Bufaransa, yakurikiranye urwo rubanza atangura avuga icyakozwe uno munsi.
uyu munsi hari hateganyijwe yuko basoma raporo y'umucamanza ku birebana n'ibyaha abo bantu baregwa, hanyuma hagakurikiraho yuko bakoze iperereza kuri personalite y'abo bantu b'inzobere mu baganga bagira icyo bavugaho, hanyuma kandi hagatangira humvwa n'ubuhamya bw'abantu. Ariko mbere yuko raporo y'umucamanza isomwa, uruhande ruhagarariye abaregwa rwabanje gusaba ko urubanza rutaba. Bituma rero uyu munsi muri make ibikorwa byari biteganyijwe bitabashije gukorwa, kuko iki kintu cy'ubusabe cyamaze umwanya munini cyane hafi igitondo cyose basaba ko urubanza rutaba, kubera yuko batabonye uburyo bajya kuri terrain kugira ngo bajye gukora iperereza ryimbitse.
Muri make ni ukuvuga ko uyu munsi imiburanyishirize nyirizina ntago yatangiye.
Niburanishije nyirizina ntiyatangiye, kuko ubundi cyemeza ko urubanza rwatangiye cya mbere nuko abasha gusoma raporo y'umucamanza. Raporo y'umucamanza rujije d'instruction iba ikubiyemo muri make ibyo abaregwa bashinjwa. Ntabwo rero byabashije gusomwa, bazabikora ejo. Uyu munsi habaye muri make ikibazo kijya birebana na procedure kugira ngo urubanza rwinjire, cyane cyane ko uruhande rw'abaregwa ko rwasabaga ko urwo rubanza rutaba ndetse n'abaregwa bagasubizwa mu buzima busanzwe, mu gihe hagitegerejwe yuko ko abari mu rubanza bagira uburenganzira busesuye kandi bungana ukwiregura ndetse no kurega. Ibyo ni byo byatumye urubanza rutinda ndetse urukiko ruza no kwiherera kugira ngo rugire icyo rubivugaho.
Kuri uyu wa gatatu se urubanza ruzakomeza?
Urubanza ruzakomeza, bisaba ko batangirira ku byabama gukorwa uno munsi. Igikomeye cyane ni kubanza gusoma iyo raporo y'umucamanza rujije d'instruction kugira ngo humvikane mu by'ukuri ibyo abaregwa baregwa, hanyuma hakazakurikiraho kureba raporo medicale y'abo bantu ku abaganga b'inzobere bakazerekana koko niba abo bantu bafite ubushobozi bwo kuburana, niba bari medicalement competent.
Umwanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, yamara imbere yaho reka tubyutse incamake y'amakuru twabashikirije. Tite Barahirwa na Octavien Ngenzi bahoze ari abakuru b'ibisagara mu Rwanda bagiye imbere y'intahe no musiko wa kabiri mu gihugu cy'u Fransa, bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha bityoza agateka ka muntu mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abasomaliya zagiriye hamwe igitero mu gitondo cy'umunsi wa kabiri ku ikambi y'umugwi Al-Shabab, zica kandi zifata igitigiri kitazwi cy'abagwanyi. Valdir Maranhão, umukuru w'inama nshingamateka y'agateganyo muri Brazil, yasubiye ku ngingo yiwe yo gufuta umugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Dilma Rousseff. Impamvu iyo ngingo yafashwe gihuti-huti ntizwi. Muri iki gihe Valdir Maranhão yasubiye icese ku ngingo yari yafashe ku munsi wa mbere, umugambi wo gukura Perezida Rousseff ushobora kubandanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko azogendera igisagara cya Hiroshima mu gihugu cy'Ubuyapani mu mpera z'uku kwezi. Azobabaye mu perezida wa mbere wa Amerika agiye muri icyo gisagara, aho indege y'ingwano ya Amerika yakoreye bombe atomiki ya mbere mu mwaka w'1995 mu kiringo cya kabiri cy'ingwano y'isi yose. Igitero cya bombe cy'umwihebye mu gisagara cya Nazian mu ntara ya Nangara mu buseruko bw'igihugu cya Afghanistan hafi y'urubibe n'igihugu cya Pakistan cyahitanye abantu batandatu no musiko wa kabiri kumuhingamo. Icyo gitero cyabereye mu gice cya Nazian mu ntara ya Nangara, aho abana bari mu bapfuye. Ivyo bitangazwa n'igipolisi muri ako karere. Igipolisi kimenyesha ku mukuru w'abagwanyi bashigikiye leta muri ako karere bisa nuko ariwe yarondegwa. Ntara ya Nangara niho abagwanyi bakorana n'umugwi w'intagondwa leta ya Kiisilamu bagira ibitero by'iterabwoba ku nteko zijeje umutekano za Afghanistan. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu n'amakuru ku ijwi rya Amerika twashikije muri uyu mwanya, hano bigarukiye mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro, washize hamwe ibi biganiro yari Innocent Kimenyi. Tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu ku ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.